Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nabara mukije ndangana nabahani kaze mu kiganiro ya gaco kuri uyu munsi nitwa Alexander Bizimana kuri mikro karibu. Ijira hamwe umukenyezi w'ubukorikori bw'amahoro ngifaransa famaratizane pour la paix fape mu mvunyavunyo cyatangwa ibihugu byaryo mu gatondo ko kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 ruhuma mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda.
Je nitwa Ingabire Geraldine babamba mu gatunguru ya gatatu village Karansis bloc route passe through washimye cyane ishira hamwe fape risigura umukenyezi ni ishimikiro ry'amahoro kubera turashobora kumenya amategeko yacu nkuko turi abarefugee biciye ku nyigisho twaronse turamenye ingene dushobora kubana hamwe n'ababanyi bacu bakongomani atangorane n'imwe ihaciye.
Abanyagihugu baba mu misozi hanamiye Uvira mu gace ka Kihande baridoga ku buzima buhabera aho usanga aribo babigiriramo ingorane. Umukomanda mushasha w'igipolisi w'ikigihugu mu Katobo Tohakolwa Nousene araremesha impunzi z'Abarundi n'abanyagihugu bahaba muri rusangi. Ni muri iyi nkuru ya mugenzi wacu David Munyaga mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Abanyagihugu bo mu gace ka Kihande n'ibice byo hagati mu ntara ya Uvira n'imitumba yaho baridogera akarenganyo bakoregwa n'abapolisi hamwe n'abasirikare b'igihugu bakorera mu bumanuko bushira uburengero bw'igisagara cya Uvira. Bikaba byemejwe n'umukenyezi aba atashimye ko izina ryiwe rivugwa. Chakolwano Hussein komiseri mushasha mu gipolisi mu gice cya Katobo nkuru aremeza ko azi uturoro tumwe tumwe tw'akarenganyo dukogwa n'abapolisi bamwe bamwe hamwe n'abasirikare b'igihugu bamwe bamwe. Two kumenyesha yuko uduce tubangamiwe n'ako karenganyo ari Kihande, Gongwe, Katobo hamwe na Mashuba muri ico gice co hagati ca Uvira.
Impunzi z'Abarundi ziba mu kigwate ca Bijombo baratewe ubwoba n'icwa ry'umwungere w'inka uwo kaba yishwe n'abantu bataramenyekana bitwaje ibigwanisho. Gisile bavunye mbaka yaduteguriye byinshi kuri iyi nkuru ni mu ijwi rya mugenzi wacu Emmanuel Bimenyimana.
Abantu bitwaje ibigwanisho batazwi barishe umworozi w'inka bamurashe kwa Mungu heze muri Bijombo. Inkuru zo kwizerwa ziva aho hantu izo nkuru z'ikibi zarashe uwitwa Muyehe Elisha igihe yaratahanye inka avuye kuragira ahegereye aho indege zinyura hafi y'amazu. Abo bagizi ba nabi nta gitungo bakoze ko baciye bakamangana bahejeje gukora iryo bara nk'uko tubimenyeshwa. Abasirikare b'igihugu barashitse Ibijombo ku mutumba wa Muhasha kugira batangure amatohoza bongere bafate ababikoze. Ibyo bintu byatumye abanyagihugu bamwe badasangiye ubwoko na nyakwigendera bahungira ku mitumba ibegereye.
Turangirize kuri inkuru nshasha ivuga umwana w'impunzi w'umurundi ari mu kigero cy'imyaka 13 amaze iminsi 3 afungiye mu gasho ko ngaho nyine mu nkambi. Ibyatumye afatwa n'inguvu zo gushaka irekurwa ry'uwo mwana twabihawe na Emmanuel Nirame warongoye iyo nkambi kuri mikro ya mugenzi wacu Pacifique Munezero.
Umwana afunzwe yagize ikibazo cy'uko hari umubyeyi yagerageje kumuyagisha umwana ntiyabitahura neza ashaka kumutuka mu mama ari kamuha impanuro rero noneho ibyo kumutuka birahera ashaka kumukubita kandi afite inda ikute mu mama cara amagara yiyomererwa nabi niho umwana bamuhamaga kugira ngo bamubaze ubwo bashaka kumubaza bari kumwe n'ababyeyi biwe ababyeyi biwe n'ubu ntibarabonekana kugira ngo baze kuyiha umwana bashobore kumurekura ababyeyi ariyo bahereza impanuro yo kumuyafata uwo mwana.
Ninacurangirije ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi igikorwa cya Serge Bisimwa ubuhagarikizi bwa Jacques Kaora na Alexander twarimwe kuri mikro nabifurije kugubwa neza aho muherereye hose mugire weekend nziza.